Ikiata jimu kuruwa banki nkuru y'igihugu BRBL tegeka amabanki n'amazu yo kuguranana kudasubira kwemera ko hari ikintu na kimwe gikorwa ku makonti ya Lengi Yome Bunyoni byasohotse ku munsi wa kabiri w'indwi. Urwandiko rwa Leonard Mann yakiza mushikiza manza akizigenza wa Republika ruri mu rurimi rw'Igifaransa yasohoye kuwa 15 ku kwezi ruvuga ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gutuma ibyaha bitandukanye byerekeye urubanza rwa Bunyoni bikurikiranwa neza. Kuri uyu wa gatatu mu ijoro niho izo nyandiko zatangura kuja habona. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'ibiro vy'umushikiza zamanza kizigenza wa Republika ntiyitaba nayo ubutumwa bwanditse twarunkikiye ujejwe kumenyesha amakuru muri BRB ntiyabusubije. Bamwe muri bagenzi bacu bakorera mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ntiyabahakaniye canke ngo abemerere igihe bamuhamagara kuri telefone. Mugabo wa masoko atandukanye y'ijwi rya Amerika muri imwe mu mabanki yuguruwe kuva ku ntwaro ya gikoloni na rimwe mu mashyirahamwe y'ukuguranana naye atwemereye ko inzandiko twabonye ari z'ukuri. Ayo makete twayabonye ni ukuri kwigendera. Ni kumwe mu bakozi b'ibanki iri muri ibiri za mbere zuguruwe mu Burundi yatubwiye. Ntiyashimye kumwidondoro w'umenyekana kubera impamvu z'akazi kandi yatemerewe kuvugira ibanki mu binyamakuru. Amaketo kwa abiri ry'umushikiriza manza kizigenza wa Republika n'iry'umukuru wa BRB ari hano twanayashize mu bubika hadata. Ni kuri aya makete twayandikiwe. Ni kumwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ryo kuguranana yatumenyesheje. Nabo nyine ntiyashimye ko hakorera n'umwidondoro wiwe bimenyekana. Amasoko yacu yongera ko kw'iyo ngingo yerekeye amakonti yose ya Lengi Yome Bunyoni yahoze amushikiranganje wa mbere w'Uburundi ayo mu mafaranga mva makungu no mu Marundi. Ikizokurikira mu minsi izasikindi ni ukuraba abantu bose bikekwa kuba yaranditse ko amakonti maze bafatirwe bene izo ngingo nyene, kuko nawe si umwana ntiyicaye. Amahera yose ntiyayanditse ku mazina yiwe. Ni kumwe mu bakorera mu gisata c'amabanki igihe kirekire yadusobanuriye. Amasoko y'ijwi rya Amerika mwigendereza nayo nyene yatwemereye ko amakonti yose ya Bunyoni yahagaritswe, ariko nta kintu kinini yashimye kutubwira ku mvo zoba zirengeye izavuzwe n'umushikiriza manza akizigenza wa Republika. Umushingwa manza Dieudonne Bashirahishize na kwifatwa rya Bunyoni ridafitiye inyungu abanyagihugu. Uku ni kabisigurira ijwi rya Amerika.
Ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi, ariko atantumbero yo kugwanya bakaboko koko birimo mu Burundi. Abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse.
Mu kwezi kw'indwi guheze hagati y'umuvugizi wa sentare ntayinyuzwa n'ibiro vy'umushikiriza manza akizigenza wa Republika yatangaje ko ubutungane bukomeje gucukumbura ibindi vyaha Bunyoni yakurikiranwa ko. Agnes Bangiricenge ahaye mu kiganiro c'avugizi b'inzego za leta
barongeye ko gutunga ibigwanisho adafite uburenganzira, barongera ko no gutuka umukuru w'igihugu. Umushikiriza manza yarasabye sentare ko bamwongera ikiringo co gutohoza bivanye n'ibindi umushikiriza manza yararonse.
Mu mpera z'ukwa kane Human Rights Watch ishirahamwe rihanye agateka kazina muntu rifite icicaro muri Amerika ryasavye ko Bunyoni ahabwa ubutungane bwigenga. Clementine Domontoye umushakashatsi muri iryo shirahamwe yavyiganijwe rya Amerika by'umwihariko.
Pour un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
Nous savons qu'on a déjà une de les zigeng, quand le mushinga n'aille au nyoni, à quoi va les ouahis sont doua matéga, quoi yobutonga, nana chane chane, mouguha, vga, mushingwa manza, no kuona, nana mujango, oui, oui. Kuzere ke une de les zibde, okorwa, mouguja bginshi, abatege tibashobora, gusaba, abadiplomate, kuhaba murubanza, change, umwanditsi, adasanzwe, wa onu, kuburundi, wakateka kazina muntu, chokimwe, nabaseru kirigisata, chakateka kazina muntu.
Yongingi zikurikira ihindurwa ry'inoti z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi cumi. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ari umugambi wo guhasha akarwi k'abantu bivye igihugu bayabika mu mazu. Ntahatavuze amazina, hari abibajije ko bahora basangiye gutwara igihugu bakaba banabanye imyaka myinshi mu murwi warwanya ubutegetsi wa CNDD-FDD w'inyeshamba imbere yo guhinduka umugambwe uri ku butegetsi yo baza ku isonga ry'abo yifuza gukomesha. Mu kwezi kw'indwi guheze Lengi Yome Bunyoni yarumvirijwe n'umukuru wa sentare ntayinyuzwa mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike, aho yungururijwe yavanywe muryangozi mu buraruko aho yarafungiwe kuva ku wa munani ukwezi kwa gatanu. Hanzuwe ko akomeza kuburana afunzwe. Hisunzwe igitabo mpanabyaha c'Uburundi, Bunyoni yaramutse yagiriwe n'ivyaha ikekwa ko ashobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 30. Umuryango wiwe cane cane imfura ya Bunyoni yakunze kwandika ku mbuga nkoranyambaga ibijanye n'urubanza rwa se, naco baravuga co kimwe n'abamuburanira. Eroje buri ka neza, ijwi rya Amerika.